la Virgen de América. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda aho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika kuri internet mudusanga kuri website radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma abagenzi banje dufatanyije kuyabagezaho ingingo z'ingenzi mu Burundi. Komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge sever igiye gutangiza igikorwa cyo kumva ubuhamya ku mugaragaro ku bwicanyi bwabaye mu gihugu mu mwaka w'1972.
Twifuza ko hamenyekana ibyatumye ayo mabi akogwa n'uruhara ibisata byabigizemo ibisata bya leta abikorera utwabo.
Pierre Claver ndayicariye umukuru wa komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge sever umutwe w'abarwanyi ukekwa ko bakorana n'intagondwa za kiisilamu wishe abantu byibura 36 mu mujyi wa Beni mu burasirazuba bwa Congo na Burusiya uyu munsi ku wa kane bwavuze ko ingabo zabwo zakoze igikorwa gikomeye cyo kwihimura ku bikorwa remezo bya Ukraine nyuma y'icyo bwise igitero cy'iterabwoba cyabaye mu cyumweru gishize mu ntara ya Bransk y'Uburusiya rero yani imbibi na Ukraine. Aya makuru n'ayandi ni mukanya duhereye kuri hirya no hino ku isi. Uburusiya uyu munsi ku wa kane bwavuze ko ingabo zabwo zakoze igikorwa gikomeye cyo kwihimura ku bikorwa remezo bya Ukraine nyuma y'icyo bwise igitero cy'iterabwoba cyabaye mu cyumweru gishize mu ntara ya Bransk y'Uburusiya yani imbibi na Ukraine. Iyi nkuru turayigezweho na Eugenie Mukankusi.
Ukraine yavuze ko abasivili byibura 6 bishwe mu cyiciro cya mbere cy'urufaya rwa misile z'Uburusiya guhera hagati mu kwezi kwa kabiri gushize. Minisitiri w'ingabo w'Uburusiya mu itangazo yavuze ko zakubise amasosiyete y'ingabo za Ukraine n'ibindi bikorwa remezo bya gisirikare. Iryo tangazo rivuga ko ingabo z'Uburusiya zasenye ibyo zari zigambiriye harimo ububiko bwa drone n'ahakorerwa amasasu kandi ko byahagaritse intwaro ziva mu mahanga zambuka muri Ukraine zinyuze mu mihanda ya gari ya moshi. Ntibyashobotse ariko kubona amakuru adafite ahabogamiye kubivugwa. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ibikorwa remezo n'amazu abantu batuyemo mu ntara 10 byangiritse bikomeye. Mu itangazo yagize ati abavogereye nta kindi bashobora uretse guhungabanya abasivili. Igisirikare cy'Uburusiya cyavuze ko cyarashe gisubiza icyo bise igitero cy'iterabwoba mu ntara ya Bryansk cyo mu cyumweru gishize ubwo bari mu itsinda ryitwa Russian Volunteer Corps bateye baturutse muri Ukraine. Uburusiya bwavuze ko abasivili babiri biciwe muri icyo gitero. Ukraine ishinja Moscow kuba yarakoze yigaragaza nk'aho yashotowe.
Umutwe w'abarwanyi bikekwa ko bakorana n'intagondwa za kiisilamu wishe abantu batari munsi ya 36 mu mujyi wa Beni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo nk'uko bitangazwa n'umwe mu babibonye mashyirahamwe. Babibonye rero n'uwo mu bashyirahamwe adaharanira inyungu za politike mugenzi wacu Frederic Nkundikije aratugezaho inkuru irambuye.
Icyo gitero cyabaye ejo ku munsi wa gatatu mu ijoro cyakozwe n'uyu murwi ucuditse n'abarwanyi mu murwi ADF wo mu Buganda ucumbitse buseruko bwa Congo. Uyu murwi ukana intagondwa za kiisilamu zizwi ku izina rya leta ya kiisilamu wama wakoze ibitero mu bisagara no mu ducimbiri muri icyo gice cya Congo. Icyo gitero cyabereye mu gasagara gatoyi kitwa Mukoni kari kilometero 30 z'igisagara cya Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru. Iyo ntara itwagwa n'igisirikare kuva mu 2021 yama yabereyemo ibitero by'imirwi itwaje ibigwanisho. Buramatari w'iyo ntara Carly Nzanzu Kasivita uyu munsi kwa kane yacishije ubutumwa kuri Twitter aho yatangaje ko abantu 36 aribo baguye muri icyo gitero cyatanguye ejo ku munsi wa gatatu ku muhingamo. Umukuru w'ishyirahamwe ryo muri iyo ntara rihanira inyungu z'abanyagihugu Mumbere Libandu Asenewe we yavuze ko abaguye mu cyo gitero bashika 44 kandi barimo abana hamwe n'abageze mu zabukuru. Yavuze kandi ko hari n'abandi banyagihugu batatorwa.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi waisha radio yacu voa.com naho murahadusanga naho kuri Facebook, Twitter na Instagram turi kuri @ voa radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Abayobozi mu nzego zitandukanye mu Rwanda bari mu biganiro n'urubyiruko rurenga 600 rwaturutse muri za kaminuza zinyuranye muri icyo gihugu. Ibyo biganiro bibera mu karere ka Musanze bigamije gusobanura urubyiruko ibibazo by'umutekano muke ukomeje kugaragara mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bigamije kandi kwigisha uburyo ubwo kurwanya imvugo ihembera urwango mu karere k'ibiyaga bigari. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru Ijwi ry'Amerika Gloria Tuishime witabiriye ibyo biganiro yararimo abikurikirana. Gloria, wiriwe?
Yeah, neza Geoffrey.
Yeah, tumaze kuvuga rero ko ari biganiro byateguwe n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye z'u Rwanda, ariko mu by'ukuri ni bande batanze ibyo biganiro?
Akazi cyane Geoffrey, abatanze ibiganiro harimo Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, harimo ikigo gishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe bahoze mu mitwe yitwaje intwaro, ariko kandi harimo n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye, harimo Alain Mukuralinda umuvugizi wungirije muri guverinoma y'u Rwanda, harimo n'umujyanama wa perezida mu by'umutekano Kabarebe nawe yarahari.
Turavuga rero ko ari ibiganiro bigamije gusobanurira urubyiruko ikibazo cy'umutekano mu cyo ukomeje kugaragara mu karere k'ibiyaga bigari no kurwanya imvugo ihembera urwango ndetse n'ingengabitekerezo ya genocide. Ariko se kuki bahisemo kubitanga muri iki gihe? Haba hari impamvu, haba hari icyo bavuze gituma babitanze muri iki gihe?
Urakoze cyane. Impamvu babikoze muri iki gihe ni uko umutekano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi minsi ubona ko aribwo urimo nk'agatotsi, kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niho hari umutwe witwaje intwaro wa FDLR uri guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ariko kandi n'abanyarwanda bari muri icyo gihugu nabo umutekano wabo ntabwo umeze neza. Iyo niyo mpamvu nyamukuru njye navuga ko bavuze, ariko kandi nanjye mbona bashatse gukora bino biganiro muri iki gihe.
Naho se kubera iki bibanda ku banyeshuri ba kaminuza by'umwihariko?
Yego, nkuko bagiye babigarukaho rero, impamvu bibanze ku banyeshuri bo muri za kaminuza zitandukanye mu Rwanda ni kaminuza esheshatu, bibanze kuri za kaminuza ku rubyiruko rwo muri kaminuza, kubera ko urubyiruko nirwo nizo mbaraga z'igihugu nk'uko bari babitangaza. Urubyiruko ni narwo rwinshi aho ruri kuri 65% ku ijana ni ibarura rusange riheruka gukorwa. Mu by'ukuri urubyiruko impamvu barugarutseho cyane ni uko ari narwo rwifashishijwe mu gutegura genocide yabaye mu Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda 1994. Ahanini ni uko navuga, ni impamvu nyinshi batangaje, ariko izo nizo mpamvu nyamukuru navuga ku mpamvu batumiye urubyiruko ahanini.
Naho se bamwe muri urwo rubyiruko hari abo mwabashije kuvugana ngo wumve uko bakiriye ibyo babwirwa, ibyo biganiro byatanzwe?
Urakoze Geoffrey, twavuganye cyane, ntago nabura kubavugisha. Ibyo twavuganye ni uko aba banyeshuri mu by'ukuri iyo bareba umutekano muke uri mu karere k'ibiyaga bigari ubona batabyitayeho nk'uko barimo babimbwira, ubona batana ari abantu rwose bibereye no mu isi yabo, niko navuga. Ariko babashije kumbwira ko bagiye kubihindura, cyane ko abanyeshuri biga muri kaminuza wenda baba bahugiye no mu masomo yabo, ariko kandi wabonaga nta gitekerezo bafite cyo kuvuga ngo reka nibi tubimenye ni ibyacu, ugasanga birakorwa n'abayobozi bo hejuru. Ariko mu by'ukuri ibiganiro, iyi nama yakozwe yasanzwe ko abanyeshuri bo muri kaminuza urubyiruko by'umwihariko ariko rugomba kwitabira iki kintu cyo kurwanya imvugo ihembera urwango, cyo kurwanya ingengabitekerezo ya genocide by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari.
Gloria Tuishime, uri aho ngaho mu karere ka Musanze habereye inama. Reka tugushimire cyane, ukomeze uyikurikirane, uze kugezaho ibyahavugiwe mu makuru yacu ataha. Ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Mu Burundi komisiyo severe ishinzwe kunywanisha abarundi no kumenya ukuri irateganya gutangiza ibikorwa byo kumva ubuhamya ku mugaragaro ku bwikenye bwabaye mu gihugu mu mwaka w'1972. Umukuru wa severe havuga ko intego nyamukuru ari ukugira ngo abiciwe ababo n'abazi byabaye babivuge ku mugaragaro ababikoze basaba imbabazi. Pierre Claver Ndayicariye mukuru wa severe yumva ko ibyo bizatuma abarundi biyunga kurushaho. Inkuru irambuye turayibaza Eloge Willy Kaneza.
Mutangazo mu gihugu jejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe washizabona uvuga ko ikorwa byo kumviriza abantu ku mugaragaro bazi cyane bafite amakuru ku bwicanyi bw'1972 bwahitanye abahutu benshi izotangurira mu ntara ya Ruhigi mu buteruko bw'u Burundi. Nata munsi uyu murwi severe watanze iryo tangazo rimenyesha ko mu Ruhigi ariho hibonekeje amasura menshi n'abatangabuhamya bawemereye kuzobwira icyo bashikirije kurusha mu zindi ntara. Kugira igikorwa giende neza abakomiseri bazumviriza abantu bazoba bava mu bwoko budasa. Mbega hazumvirizwa bande? N'ibihe bitata n'inzego bizisungwa kurusha ibindi. Inyishu tuyihabwa na Pierre Claver Ndayicariye mukuru w'umurwi severe.
Umurwi severe uzokumviriza abo byerekeye hamwe n'amasura. Twifuza ko hamenyekana ibyatumye ayo mabi akogwa n'uruhara ibisata byabigizemwo ibisata bya leta abikorera utwabo igisirikare igipolisi inzego z'ubutungane igisata cy'indero amabanki amashyirahamwe akora nk'amabanki imenyeshamakuru imigambwe imihari ikomoka mu migambwe amashengero n'amadini amashyirahamwe yemewe n'ayatemewe n'amategeko imigwi y'abantu bagiye hamwe.
Ndayicariye aramutwara mu rwego rwo kunywanisha abarundi arahumuriza. Nta muntu n'umwe mbere n'abikekwa ko ibyaha zokurikiranwa kuri izo ntambwe kubera izo byavuzwe.
Nuko ibyemezo twatororokanije bidashobora gukoreshwa mu kwagiriza abakorewe amabi amasura cyane abakekwa ko bakoze amabi.
Muri iki kiringo n'abantu b'imiryango cyangwa amashyirahamwe yafite ibyo avuga bifitanye isano n'imanza zaciwe mu buryo ntabanduka bazokwakirwa. Mugabo mu rwego severe ushimangira wibutsa abantu ko atari sentare.
Ibishikirizwa bifitanye isano n'imanza zamaze kuba ntabanduka navyo nyene birakigwa kugira bakorewe amabi basubizwa agateka. Umugwi severe warahawe n'uburenganzira bwo gushobora gusaba kw'imanza zamaze kuba ntabanduka zisubirwamwo. Umugwi severe si sentare.
Ingingo kije inyuma y'imyaka ine umugwi severe wari umaze gucukura ibinogo rusange byahambwemwo abantu bishwe mu rwimo rw'1972 rwahitanye abahutu benshi. Amashyirahamwe yaharanira inkehwa z'abatutsi yariyamirije iyo ngendo bavuga ko ubwicanyi bwahitanye abatutsi bwirengagijwe. Nubakiriko Emmanuel Nkurunziza n'umunyamabanga wa Jenoside Canada.
Mu gice cya Karusi bubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose nibyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'1993 intara ya Karusi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamutuse avugwamo. Keneye kwibuka keneye gukora ubutungane imbere na mbere ubanza kuvuga ukuri atagufata ibiziga by'abatutsi mu byitu by'abahutu canke ukundi. Twe turafite ibyemezo zo mu ntara nk'akarorero mu Kiremba Cangozi aho mu kinogo bakije gikoramwe ababaji aho bataye abatutsi bishwe 1993 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa abahutu mu 1972.
Ariko muri Taverne n'ubu bavuga ko bitabateye isoni kuvuga ko urwimo rw'igihumbi 1972 ari nyabwoko ryakorewe abahutu.
Uno munsi tukididinganya turavuga iho nyabwoko byakorewe abahutu mu Burundi tukavuga crime contre l'humanité ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abahutu mu Burundi mu gihugu cyose.
Ibi na Perezida Ndayishimiye ava muri ubwo bwoko yanabaye mu ishyamba yiteguriye gusesera amaraso ntibabihuriza ko n'uwo mu rwindi.
Hari abacabaza bati none ko severe yamaze kuvuga ngo 1972 ngo niho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga. Hari abava ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cunguka iki. None tuzoza turafata kamanyuma uburongozi buca buvuga ko muzaha kamanyu reka tu oya barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihurongozi bw'igihugu buzoheza rero bakiri ico cegeranyo buke bwiga ingene bugikoze. Muguno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzaruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere
uburundi ufitamo kamwe n'igihugu kibanye cyo Rwanda oni yemeje ko cyabayemo genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Burundi ho bugeze ubu abatutsi n'abahutu baracaharira ku kuntu bwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye ahanini abahutu bakaba ku bwimo rwahitanye abahutu benshi 72 bwo kwitwa ibonyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ko bwicanyi bwayogeje ababo mu gihe mu 1993 nyabuna hari bwo kwitwa ibonyabwoko erwe yikaneza ijuru rya Amerika.
Makuru y'imikino kuri wa gatandatu tariki ya 11 y'uku kwezi kwa gatatu nibwo mu nzu y'imikino ya Dakar Arena muri Senegal hagomba gutangira imikino y'itsinda rya Sahara mu irushanwa rya Basketball Africa League 2023. Radio Ijwi rya Amerika igiye kubagezaho mu ncamake ishusho y'amakipe atandatu agize iryo tsinda. Jean-Claude Munyandinda.
Kuri wa gatandatu tariki ya 11 y'uku kwezi kwa gatatu urugamba rwo guhatanira igikombe cya Basketball Africa League rugiye kongera guhina na kushuro ya gatatu. Amakipe atandatu yo mu itsinda ryiswe Sahara agiye gutangira guhatana mu nzu y'imikino ya Dakar Arena muri Senegal. Ijwi rya Amerika rigiye guterera akajisho kuri iri tsinda mu rwego rwo kubagaragariza muri make ishusho ya buri kipe izaseruka. Duhere ku ikipe ya US Monastir yo muri Tunisia. Iyi kipe igiye kwitabira irushanwa rya Bar kushuro ya gatatu ikaba ariyo yegukanye igikombe cy'umwaka ushize itsinze Petro de Rwanda yo muri Angola ku mukino wa nyuma. US Monastir igiye guseruka yewe n'umutoza Gabriel Linos w'umugereki ndetse na kapiteni w'igihe kirekire Muzehe wa Kazi Radwan Slimane w'imyaka 42. Iyi kipe yashinzwe mu mwaka w'1959 ikaba ikinira mu nzu y'imikino yitiriwe Mohamed Muzari. Ifite ibikombe 7 bya shampiyona basketball muri Tunisia. Dukomereze ku ikipe ya Kwara Falcons yo muri Nigeria. Iyi kipe ni umushyitsi muri irushanwa rya Bal ikaba itozwa na Baba Jibril w'imyaka 33 wigeze no kuyikinira. Kwara Falcons ifite igikombe kimwe rukumbi cya shampiyona basketball muri Nigeria yegukanye mu mwaka ushize 2022. Abakinnyi Kwara Falcons igiye guserukana muri Bal biganjemo abene gihugu bongeyemo umukinnyi umwe witwa AJ Wilson w'umunyamerika. Tugeze ku ikipe ya AS Douane yo muri Senegal. Iyi kipe izaba ikinira mu rugo igiye kwitabira Bal ku nshuro ya kabiri kuko no mu mwaka 2021 yari iri mu makipe 12 yaserutse muri Kigali Arena i Remera. AS Douane itozwa n'umwene gihugu witwa Pabige mu rwego rwo kwitegura Bal yongeyemo abandi bakinnyi bashya barimo Abanyamerika babiri aribo Chris Crawford na Terrell Stoglin basanzwe bamenyereye irushanwa. Indi kipe igiye kwitabira irushanwa rya Bal mu itsinda rya Sahara ni ABC Fighters yo muri Cote d'Ivoire. Iyi kipe yashibutse ku ikipe y'umupira w'amaguru Africa Sport d'Abidjan ikaba yarashinzwe mu mwaka w'1997. Ifite umutoza w'umunya-Australia kazi Liz Mills wigeze no gutoza Patriot Basketball Club yo mu Rwanda. Mu bakinnyi ABC Fighters yongeyemo twavuga umunya-Nigeria Chris Obepa n'umunyanigeri Abdullahi Haruna bombi bakaba barigeze gukina irushanwa rya Bar. Umwe akinira Saidu Legacy Athletic Club yo muri Guinea undi akinira Forces Armee Police yo muri Cameroon. Tugeze noneho ku ikipe ya Stade Malien yo muri Mali. Iyi kipe itozwa n'umwene gihugu Kaba Kanté ifatwa nk'insina ngufi muri iri tsinda rya Sahara kuko nta mukinnyi n'umwe w'umunyamahanga yifashishije mbere yo guseruka muri uru rugamba rwa Bar. Iyi kipe yashinzwe mu mwaka w'1996 yabonye itike nyuma yo kwegukana umwanya wa gatatu mu ijonjora rya nyuma ryahuje amakipe yo mu cyerekezo cy'uburengerazuba. Dusoreze ku ikipe ya Reg Basketball Club ihagarariye u Rwanda. Iyi kipe y'ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu mu Rwanda igiye guseruka mu irushanwa rya Bar ku nshuro ya kabiri. Umwaka ushize yarangirije ku mwanya wa mbere mu itsinda rya Sahara ariko iviramo muri kimwe cya kane kirangiza isezerewe na Forces Armee Police yo muri Cameroon. Uyu mwaka Reg Basketball Club igiye muri Senegal yitwaje intwaro zikaze zirimo abakinnyi b'intyoza yavanye mu makipe anyuranye yo mu Rwanda bakiyongeraho abanyamahanga barimo Pichumanga, Delwan Graham na Thomas Cleveland. Ese iyi kipe ya Reg Basketball Club irasabwa iki kugira ngo izashobore kwegukana umwanya mwiza muri iri tsinda rya Sahara? Twumve Jean Pierre Habimana umwe mu basesenguzi b'imikino mu Rwanda.
Icyo nakubwira cyo ni uko Reg si ubwa mbere igiye si n'ubwa kabiri, ni ukuvuga ngo ni iby'igiye misanzwe izi. Icyo rero iharanira ni uko igomba gukina umukino wose kuva itangiye, uwo mukino ikawukina nka finali kugira kugira ngo ibashe kwikarifya kirikare itazategereza ko harundi ushobora kuzayifasha kugira ngo ibashe kwikarifya umukino utiko gufata nka finale kugira ngo ibashe kubona iyo nsinzi hakirikare.
Uyu musesenguzi aratubwira kandi icyo ikipe igomba kwitwararika niba yifuza kugira nibura muri kimwe cy'akabiri kirangiza
kugira ngo ibashe kuboneka muri enye za mbere. Ubushize yabashe kwikarifya ariko none yigira ikibazo cy'uko yiraye yumva yuko iri wayo imbere y'abafana bayo ishobora kuzitwara neza ariko noneho ubu ngubu ni ukuzabiharanira kandi noneho ikamenya icyo ishaka. Sivuga ko n'ubushize itari izi icyo ishaka ariko kwirara burya ni ibintu bibi. Iyo yari iraye rero yumva yuko ubwo yabashije gutambuka kandi kaza ku mwanya wa mbere nayo ishobora kuzitwara neza kurushaho.
Umukino ufungura iyi mikino yo mu itsinda rya Sahara uteganyijwe kuri uyu wa gatandatu hagati ya AS Douala muri Senegal na ABC Fighters muri Cote d'Ivoire. Uyu mukino ugomba gutangira saa 12 z'umugoroba ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Reka noneho twumve igice cy'ikiganiro mugenzi wacu Oriane Itangishaka yagiranye ku munsi w'ejo mpuzamahanga hari abana bategarugori yakigiranye rero n'abagore b'abarundikazi baba muri Kenya yaganiriye na Jacqueline Bangenyere uhagarariye abagore b'abarundi mu Bubiligi naho muri yego ba Jacqueline Bangenyere uhagarariye abagore b'abarundi mu Bubiligi naho muri Kenya ni Liliane Bisemure.
Mu gihe itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka isi ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi abarundikazi bari mu mihingo itandukanye y'isi nabo nyene barahimbaza uwo munsi. Twaganiriye na bamwe muri bo tukaba twagiye muri Kenya tuvugana na Madame Liliane Bisemure akaba aserukira abakenyezi b'abarundikazi baba muri icyo gihugu ku rwego rwa diaspora ndundi. Twavuganye kandi na Madame Jacqueline Bangenyere akaba serukira ishirahamwe ADEFEBEC ku Kivi ishirahamwe ry'abarundikazi bari mu gihugu c'Ububirigi. Bompi baratubwira uko uwo munsi mpuzamakungu hari umukenyezi bawiteguriye bariko barawuhimbaza canke icyo bifuza nk'abakenyezi muri rusange. Duhere kuri Madame Liliane Bisemure mu gihugu cya Kenya aho bashimye kubona bagenzi babo b'abarundikazi bariko barahimbaza umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi mu gihugu cy'u Burundi itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu.
Umunsi tuko turawuhimbaza nk'uko abandi bose kwishyura karawuhimbaza ariko kandi ndayivuga ntimbega ngahanye ntitumeze nko mu Burundi. Mu Burundi niho abantu bose nk'ubunye bambaye ibitenge bari mu barabara bariko bararyoherwa abandi bari ku kazi ariko ngahanye cyane cyane abakenyezi bari kubikorwa tuko tuzumva ku maradiyo aho bariko baratwifuriza umunsi mukuru mwiza amaradiyo n'ukuri ko arabivuga na leta urumva yuko yayanu yagiye kukeza abakenyezi. Ego sikachiko kogwa ariko kandi tuzohimbaza neza abarundikazi bari ngaha ku munsi wa Mungu itariki 12 aho tuzohura tumenyane cyane cyane ikindi naco tunavugane uko twakwiteza imbere.
Ijambo mwitegure kuzoshikiriza abakenyezi muzo wa muri kumwe cyane cyane nk'umuyobozi wabo iyo bari irihe mushimuka kuki muri bino bihe.
Ego ijambo nyamukuru rizoba ryo kuja hamwe rizoba ryo nidutatane n'ahagihugu ari kinini. Ego abenshi baraje basanga bakurikira abashinga nawe babo abandi baje ku kazi urabona yuko abantu wese ari mu byiwe ariko kandi naho ubuzima udutwara abarundi kazi muri iki gihugu cya Kenya dusanze turi nga muri iki gihugu cya Kenya ahanini tuzoshimikira kuri uwo munsi wacu. Mesaje tuzotanga cyane cyane ni uko twoja hamwe nk'abakenyezi bagiye hamwe barashoboye kandi umukenyezi akoze aragica atereye mu muryango ni kirumara nk'uko tukunda kubivuga rero abakenyezi muri Kenya ahanini ntituzosabagira umwe wese ngo aje kuyiwe ariko dufashanye umwe wese ayicungira uwundi mwene turi bwiteze imbere.
Hanyuma ku bijanye n'ikivugo cy'uyu mwaka mwarumvise ko kijanye ahanini niringaniza ryo gukoresha ubuhinga bwa none ku bitsina byose icyo kivugo mwacakiriye gute mucumva gute mukivuga kwiki?
Ego ni kivugo ciza kije hageze kuko muri iki gihe ubuhinga bwa none ngo buko burakoreshwa cyane. Mukenyezi nawe ntiyosigara inyuma ubuhinga bwa none arabukeneye kuko nk'ubu unye nk'akarori gatoya gusa nk'akazi akazi unye bariko babutanga ku buhinga bwa none utagiye ku murongo utagiye ngo umenye nabandi kwishije uhinga bwa none nk'akara ma telefone kwishije ordinateur arizo Twitter inyabwonko ntushaka kumenya ibiko biratera ku isi yose hamwe no gutera imbere ntashaka gutera imbere atari karabikoresha cyane cyane ego nibyo hari ibindi mugabo niki naco ni nyamukuru kuko bizoza biringaniza nkuko bayivuze no kuringaniza twese dushikirwe umukenyezi ashobora gushikirwa no gukoresha ubuhinga bwa none.
Ubu naho dutega amatwi Madame Jacqueline Bangenyere umuyobozi w'ishyirahamwe ADCBEC ku Kivu mu gihugu cy'u Bubiligi.
Ishyirahamwe ryacu ADCBEC ku Kivu tugenda kugenekereza ibya 2025 ntarande kabla ku mwaka wa gatandatu mu Bubiligi.
Kuri uwo munsi none mwiteguriye gukora iki neza na neza nk'abakenyezi bazoba bagiye hamwe guhimbaza uwo munsi?
Yego, murakoze cyane. Twarawiteguriye ni kuvuga twaratumiye abantu batandukanye baba bagabo baba bana baba bakenyezi kugira ngo bazoze dufashanye kuruhimbaza. Tuzogira igiteramo kizaba kirimo ibice bibiri, ni kuvuga igice cya mbere kizaba kigenewe ijambo ry'uwo munsi gufungura dusangirire hamwe tuganire hacumwe n'utuntu tw'utugenegene hanyuma igice cya kabiri nacyo kizoga buriko burira aho abantu batashoboye kudaha mu gice cya mbere kandi n'abari bahagiriye bagiyeho bashaka kubandanya tuze tubandanye duteranye gushika mu gikoni kimwe n'itatu ya rebanisante.
Ahama wavuze ko muzoshikiriza ijambo nyamukuru mwotubwira icyo muzoba mushumitse ko muri iryo jambo ry'uwo munsi.
Muri iryo jambo ry'uwo munsi ubwa mbere tuzoca ku mayandi gatonya ukuntu uwo munsi mukuru uwo munsi kubera hari abantu bariko bahari hamwe bavuga ngo ni umunsi mukuru abandi ngo si umunsi mukuru. Uwo munsi mukuru hari uburenganzira bw'abakenyezi ku isi tuzoca ku mayange ukundi watanguye hanyuma twiheze hirya no hino haba ngaha aho tubaye cyane mu bihugu bitandukanye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi turabe intambwe imaze kugerwako mu bijyanye no gukoresha ubuhinga ngurukanabumenyi kudakumirwa kw'abakenyezi.
Kuri icyo uvuze ku bijyanye n'icyivugo cy'uyu mwaka cyerekeye kuringaniza ubusumbasumbane mu ikoranabuhanga mu ikoresha ry'ubuhinga ngurukanabumenyi ubuhinga bwa none, icyo kivugo cyo mukivuga ku iki muri rusange?
Icyo kivugo ni kivugo cyiza cyane kandi twaragishimiye. Mugabo ni ibyivugo byahora bikivugwa mu myaka iheze na byo nyine byaba ari byiza. Icyo kivugo twaragishimiye cyane kubera yuko turabye muri iyi myaka tugezemo ubuhinga ngurukanabumenyi ikintu gikomeye cyane ikatumaravye n'ukundi muri iyi myaka ibiri iheze ikivyo cya COVID catumye abantu benshi bategereza kuguma mu nzu, abakozi bagakorera mu nzu, abana bakigira mu nzu. Byaragaragaye yuko kumenya gukoresha ubuhinga cyari ikintu gikenerwa, ni kuvuga yuko umuntu atashobora gukoresha nka ordinateur cyangwa ashobora gukoresha telefone ntibyamworoheye namba. Kandi ku guhera icyo gihe gushika uno munsi hamwe hamwe mu mashyirahamwe baciye babandanya ikandani no mu mashuri baciye babandanya kujya baragerageza ikwigisha cyangwa gukora iminsi imwe bakoreye imuhira iyindi bakagenda ku ishuri cyangwa ku kazi. Ku buryo rero umuntu adashobora gukoresha ubwo buhinga icyo bimugora.
Itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka isi yose irahimbaza uyu munsi, ukaba waratangujwe n'abakenyezi bariko bararondera uburenganzira bwabo mu bisata bitandukanye cyane cyane uguhembwa neza n'ibindi byinshi. None nk'abakenyezi b'abarundikazi baba mu bihugu bya Buraya, hari ibindi bibazo muhura nabyo muriko muragerageza gukemura mwifuza ko nabyo nyene byoshimikwa ko kugira ngo bitore gunyisha?
Barahura n'ingorane zitari zike, hariho ingorane n'abantu bose bahura nazo. Ingorane iyo umubyeyi yibarutse ino murazi yuko ntasenge aba hari, kenshi ntoyo bavukana aba hari, bimworohera rero kugira ngo atunganye ibyo mu rugo rwiwe, yongere atunganye ibijyanye no kurera abana, yongere aje ku kazi. Ibyo rero ni ingorane kenshi abantu bahura nazo. Mugabo kubara nyina ariho tubaye turagerageza tukabyakira tukica mu 15 mugabo usanga bitoroshe usanga ko kumugoroba ibyo yarushika bice
Shuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezaga hanaha tuyasoreje nshimira bagenzi banje Cedric Franklin na Nadia Taha bamfashije kuyabagezaho kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma na umukanya Samuel Nkiche